turacyateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi nshuti mwiriwe neza, mu Rwanda turi kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Komisiyo y'ukuri no kunywanisha Abarundi Sever irahakana ibirego by'abavuga ko yitirira Abahutu bishwe mu 1972 ibiziga by'abantu itaburura byose.
Umunsi wo kwihenda tukimba ikinogo tukacyita ico mu 1973 ariko 1972 abo ku mutumba aho nyene niho baza kutubeshuza.
Pierre Claver Ndayicariye ni president wa Sever yaganiriye n'abanyamakuru uyu munsi ingozi. Abadepite b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari mu Rwanda bagarutse ku kibazo cya Paul Rusesabagina uri muri gereza I Kigali. Urukiko rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC rwujuje imyaka 20. Naho muri Afrika y'Epfo ishyaka ANC riri ku butegetsi ryabonye amajwi make bitarabaho mu matora y'uturere yabaye ejo bundi kuwa mbere. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye yose ntabacike, mbahaye ikaze. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika, amakuru yo hirya no hino ku isi. Umuryango w'Abadage utegamiye kuri leta witwa CI watabaye abimukira 800 bari bagiye kurohama mu nyanja ya Mediterane, ibindi tubibaze Eugene Mukankusi.
Uwo muryango w'ubutabazi uyu munsi wavuze ko ubwo bwato bwasabye Ubutaliyani icyambu cyo kururukirizaho abimukira 800 bakuye mu bwato bwari mu bibazo mu nyanja ya Mediterane rwagati. Ubwo bwato bwatabaye abantu 400 bari mu bwato bw'igiti mu ijoro ryo kwa gatatu, bose hamwe ba 800 nk'uko itangazo ibivuga. Byongeyeho ko ubundi bwato buzwi ku izina rya Rise Above nabwo bw'umuryango utegamiye kuri leta Mission Lifeline aribwo bwageze mbere na mbere kuri ubwo bwato bw'igiti, bukabona abimukira benshi mu mazi nta dukote bambaye two kubafasha kurengera ubuzima bwabo. Ubwato bunini kurushaho buzwi ku ijisho ry'inyanja CI bwahageze igihe gito nyuma yaho butwara abimukira bose. Itangazo ryashyizwe ahagaragara rigira riti ubu ni ibihe bikomeye kuri CI, abayobozi batinze gato gutanga icyambu byagira ingaruka ku buzima bw'abatabawe no ku bakozi bo muri ubu bwato. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Butaliyani ntacyo yashatse gutangaza. Kugeza ubu muri uyu mwaka abimukira 53,836 bageze mu Butaliyani nk'uko imibare ya Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ibigaragaza. Bavuye ku 29,267 mu gihe kimwe mu mwaka ushize.
Intambara yo muri Ethiopia yahagurukije amahanga ashaka kandi asaba ko ihagarara, nibyo Frederic Nkundikije atubwira.
Muri iki gihe intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu rugendo mu gihugu cya Ethiopia, uyu munsi Perezida wa Kenya yaboneyeho akanya ko gutera akamu gasaba gahingwe mu buryo bwihutirwa k'iyo ngwano imaze umwaka. Uru Kenyatta yavuze ko bibaje kubona ataribiganiro nyakuri zigeze biba byo kurangiza iyo ngwano yahitanye abanyagihugu 2,000,000 ikanakura muzabo abandi miliyoni kuva mu kwezi kwa 11 k'umwaka uheze. Ingabo za Tigray zifatikanije n'undi murwi witwaje ibirwanisho zarafashe ibisagara bikomakomeye bitari bike mu minsi iheze kandi zisagirije umurwa mukuru Addis Abeba. Umuvugizi umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed Ben Sayuna ntacyo arishura ku kibazo yabajijwe niba Abiy azobonana n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jeffrey Feltman. Feltman yaratangaje muri iyi nkuru ko hariho uburyo bwinshi bwo gutangura ibiganiro n'ibanga. Umunsi twigoro kandi ejo ku munsi wa gatatu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yaratangaje ko yavuganye na Abiy bakayaga ukuntu yofasha mu gutanguza ibiganiro byo guhagarika iyo ngwano. Uyu munsi kandi Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yatumye ko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika y'Umuseruko izokwiga ikibazo cy'ingwano muri Ethiopia ku igenekerezo rya 16 ry'uku kwezi kwa 11.
Muri Afurika y'Epfo ibarura ry'amajwi risa n'iryarangiye ku buryo butarabaho. ANC iri munsi cyane y'amajwi 50% mu matora rero yabaye ejo bundi kuwa mbere mu rwego rw'uturere. Eugene Mukankusi aragarutse.
Ishyaka riri ku buyobozi muri Afurika y'Epfo ANC kuri uyu wa kane ryari rihangayikishijwe n'amajwi make yavuye mu itora y'inzego z'ibanze. Mu majwi yavuye kuri 99% by'ibiro by'amatora 2023, ishyaka ANC rifite 46% byumvikanisha uburakari ku kibazo cya ruswa na serivisi mbi zitangwa. Ibyo byatumye bamwe mu batoye bava mu ishyaka ry'intwari Nelson Mandela wabuhoje igihugu, abandi barigendera kure. Muri ayo majwi yamaze kubarurwa, ishyaka Democratic Alliance ryabonye 21% by'amajwi, naryo rivuye kuri 27% mu 2016, naho ishyaka EFF ribona hafi 10% nk'uko biboneka ku rubuga rwa komisiyo y'amatora. Amajwi y'ishyaka ANC iyobowe na perezida Cyril Ramaphosa yagiye agabanuka ku rwego rw'intara, akenshi bibonwa nk'amahirwe ya mbere mu batora yo kwamagana itora. Mu itora riheruka ry'abayobozi b'amakomini mu 2016, ANC yabonye 54%. Mu matora yari yabanjirije ryari ryabonye 62%. Abayobozi mu ishyaka ANC ejo bemeje ubutumwa bw'abatora buvuga ko ishyaka rikeneye kwikubita agashyi nyuma y'urukozasoni rwa ruswa no kutuzuza inshingano mu kubaka imihanda no gukora ku buryo amazi aboneka buri gihe n'umuriro w'amashanyarazi ukareka guhagarikwa. Mu matora ateganijwe muri 2024, ishyaka ANC ryongeye kubona amajwi nk'ayo ririmo kugenda ribona, byazaba ngombwa ko rishaka kuko ryakora urugaga kugira ngo ribashe kuyobora.
Radio Ijwi rya Amerika. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris azahagararira igihugu cye mu nama y'abakuru b'ibihugu kuri Libya mu cyumweru gitaha i Paris. Azabumvisha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye amatora yo muri icyo gihugu Libya. Frederic Nkundikije.
Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris yatekanya kubwira abakuru b'ibihugu n'amaleta mu nama nkuru izobera i Paris mu Bufaransa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye amatora muri Libya. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta yatunganijwe ishyirahamwe mpuzabakungu rifatanyije n'Ubudagi hamwe n'Ubutaliyano. Izobera i Paris ku murwa mukuru w'Ubufaransa ku igenekerezo rya 12 y'ukwezi kwa 11. Bitekanije ko abakuru b'ibihugu n'amaleta bavuye mu bihugu byo muri Afurika n'ayandi makungu bazoyitaba. Umwumvikano muke uhagaze ku itunganywa ry'amatora yo muri Libya atekanijwe ku igenekerezo rya 24 y'ukwezi kwa 12 urageramiye utwigoro two kurangiza ubwicanyi n'akajagari birangwa mu icyo gihugu. Vice Perezida Harris avuga ko Leta ya Amerika ishaka kwereka Abanyalibya ko ishyigikiye utwigoro twabo two gutunganya amatora hamwe no kuvana muri icyo gihugu abarwanyi b'abanyamahanga hamwe n'abacangira bose. Harris azoba kandi ari mu rugendo rw'akazi rw'iminsi 5 mu Faransa.
Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi, komisiyo y'ukuri no kunywanisha abenegihugu irahakana ibirego by'abavuga ko yitirira abahutu bishwe muri 72 ibiziga by'abantu itaburura byose. Perezida wayo Pierre Claver Ndayicariye yabigaragaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi ingozi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika Neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Mujyane n'amenyesha makuru kuri wa kane kumurwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bwo Burundi. Pierre Claver Ndayicariye yarongoye mu Rwisever yadondaguye intara uwo murwi umaze kugiramo amatohoza na zone Karusi na Gitega hagati na hagati hashira ubuseruko murandana mwaro hagati na hagati mu gihugu Bururi Makamba na Rumonge mu manuko bushye burengero mu Nyingana Kirundo mu buraruko bushye ubuseruko no kumurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ibisigaje byabishwe mu rwimo rw'1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi maze gutorwa birenga 20,000 nkuko bisigurwa na Ndayicariye.
Muri izo ntara zose twakoreye ibyerekeye ibisigarira by'abishwe tuvuga yuko uyu munsi birenga 20,000 by'abishwe, kandi ngaha adushaka mwumve ko ibinogo byose biri mu ntara twakoreyemo batarabitubwira byose.
Ibyo bisigaye yabitorwa amwe mu mashyirahamwe nka ate Genocide Canada yemeza ko byitiranywa. Emmanuel Nkunzi z'umunyamabanga waryo wabwije ujya Amerika ibyo yemeza ko yatohoje.
Gice cya Karusi bubahutse ahantu hari ibiziga 10,000 bakavuga ngo byose nibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karusi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuse avugwamo. Twe turafite ibyemezo byo mu ntara nk'akarorero Kiremba Cangozi aho mu kinogo kijya gikoreramo ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yata bahabwa abahutu mu 1972.
Umunyamategeko Jean-Jacques Girimana nawe yasanga mu rwisever aho kongusambura
umugunkuru we wateza kuba umugwi urimo impande zose umugwa barundi bose biyumvamwo ni navyo vyari gutuma igikorwa uri kurakora gishobora kugira akamara barundi mu janye no gusubiza hamwe omengo numugwi ujerewe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari ivyakorewa abahutu birazwi yuko cyacane mu myaka 1973 1972 ari habatutsi bagandaguwe hatari hake ariko uwo mugwi ntiwigera ibyo bintu ugomba kubivuga
ivyagirije nda icyo yarongoye se vera bifitiye inyishu
twebwe turi ku kizi nk'abahinga ibinogo bya vuba n'ibinogo bya 1973 naco bipfana akanyuma no kubwira gahambaye abantu batavuga bajya abantu bishwe tuvuga abagabo abasoda abakozi ba leta mwe mukiri bato turashaka kubabwira yuko abakozi ba leta benshi mu 1972 bari bafise abakenyezi batusikazi benshi inshuti zo kuri uwo mukenyezi w'umutuzikazi haheze imyaka mikeya barababwira bati ba bantu banyu batawe ku ruvubu I Burundi ni hato umunsi wo kwihenda tukimba ikinogo tukacita ico 1973 ariko 1972 abo ku mutumba aho nyene niwo baza kutubeshuza
mukurinzi yabaza kubeshuza Simonso Guru mukuru w'ishyirahamwe ry'ababyeyi baburiye abana yitwa mu Kibimba mu ntara ya Gitega mu 1993 nyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye yaya muhutu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu asanga mu Gisever ukwiye kwitonda mu by'ukora ahari kwa 2021 ukwezi guheze ku nshuro ya kabiri leta ibuza ababyeyi n'amashyirahamwe kwibuka uko babyifuza
wari kwizigirwa gusumba iyo wisunga amasezerano yiharusha birya byo kuzura ibisigarira byose bikitirirwa ubwoko bw'abahutu bishwe mu 1972 mu Burundi bwose nabo nyene barazi kwari amahinyu kuko wari umwaka mubi nk'iyindi myaka mibi yakurikiye kuko hapfuye abantu mu bwoko bwose bitagenze bene uko haba dusanga bwabaye ubundi buryo bwo kwigisha amacakubiri
kubwatiye kavya ndagicariye cyatumye umugwe wiwe wibanda ku bwicanyi bw'1972 gusa n'ukwanka kwimenyetso bizimangana
ivyabona baba bapfakazi imfuvyi ababuze abo babarabikoze mbere n'ababonye bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba imana
umugwi Savia kuri miyaba yaserukiye abarundi mu masezerano ya Arusha mu 2002 bumvikanye ko kugira ngo babone bongere basome kumwe kahise na kazoza utohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu 1985 kugeza mu mwaka wa 2008 Burundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ryemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracyahazana ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye abahutu basaba ku rwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 rwo kwitwiho nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ku bwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo kwitwiho nyabwoko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
noneho tujye mu Rwanda abadepite bagize komisiyon ishinzwe iterambere mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari mu ruzinduko mu Rwanda rero barasura ibikorwa uyu muryango utera inkunga ariko kandi bagarutse no ku kibazo cya Paul Rusesabagina iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Asumta Kaboyi
aba badepite basuye Rwanda nyuma y'igihe gito gishize inteko nshinga amategeko y'umuryango w'umwe bw'Uburayi isabye leta y'u Rwanda kurekura no kohereza Paul Rusesabagina mu Bubiligi mu mwanzuro watowe ku bwiganze buri hejuru mu nama yahuje abadepite b'iyo nteko kuri uyu wa kane abagize itsinda ry'abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere basuye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bagirana ibiganiro n'abagize biro y'umutwe w'abadepite mu Rwanda ibiganiro by'abayobozi byabereye mu muhezo ariko nyuma y'ibi biganiro abagize inteko ku mpande zombi ikiganiro n'abanyamakuru waje uhagarariye iryo tsinda Depite Norbert Nezeri yabajijwe icyo avuga kuri dosiye ya Rusesabagina asobanura ko atari mu bari bashyigikiye iki cyemezo gusa yumvikanisha ko bafite uburenganzira bwo kuvuga uko bumva ibintu
It's not a secret that I was not very much I would say comfortable with the decision taken by the European Parliament
because aragira ati sibanga nababwira ko nge ntari nyuzwe n'umurongo bagenzi banje bafashe kuri nge sinari nyuzwe nuko twareba iki kibazo cyonyine ngo tureke ibindi bibazo twakabaye nabyo tuvugaho ni ngombwa ariko kwibutsa ko twe turi abadepite kandi twigenga mu byo tuvuga twagaragaje umurongo w'uko tubona umuntu cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ntabwo turi abadiplomate turi abadepite batowe bigenga ariko nanone ku rundi ruhande dukwiye kugira inzira yadufasha kumenya uburyo twakorana n'igihugu cyanyu. Uyu mudepute kandi yabwiye itangazamakuru ko bubaha ibyemezo by'igihugu.
It's your decision. You are an independent country. You have the government. You have your.
Aragira ati ni icyemezo cyanyu. Muri igihugu kigenga. Mufite abadepite, mufite guverinoma, mufite inkiko zanyu. Ntabwo twaje kubaha amasomo gusa twabereke uko tubona ibintu. Abadepite bageze komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi bari batoye umwanzuro usaba ko Rusesabagina yarekurwa agacyurwa mu Bubiligi. Abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe ku kuba ari umwere cyangwa se ahamwe n'ibyaha. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda Donatira Mukabarisa yavuze ko abantu bakwiye kujya baganira mu buryo bwo kubahana.
Murabyibuka ko nyuma ya resolution bafashe natwe twafashe indi resolution nk'Inteko Ishinga Amategeko tubabwira uko tubitekerezaho. Ngoro ndibwira ko mu biganiro tuzakomeza tugenda tugira ngira ngo ibyo byose tuzagenda bihabwa umurongo kugira ngo abantu bajye baganira mu buryo bwo kumvikana, mu buryo bwo kubahana, ngira ngo ibiganiro ko bizagenda bikomeza, ibyo byose bizagenda tugaragaza ko tugomba kubana mu bwubahane.
Nyuma y'imyanzuro yatowe n'abadepite b'ubumwe bw'u Burayi, abadepite n'abasenateri bo mu Rwanda bafatiye hamwe umwanzuro wo gusubiza iby'inteko y'ubumwe bw'u Burayi yavuze ku bijyanye na Paul Rusesabagina ko nta cyizere ko azahabwa ubutabera. Inteko y'u Rwanda yasabye ko uyu mwanzuro uvaho kuko udahuje n'ukuri. Inteko y'u Rwanda yerekanye ko iyo nteko yirengagije amategeko y'u Rwanda, amategeko mpuzamahanga n'amasezerano anyuranye u Rwanda rwasinye. Banongeyeho ko umwanzuro wafashwe ku Rwanda ugaragaza ukubogamira kuri Rusesabagina kuko afite ubwenegihugu bwa kimwe mu bihugu by'i Burayi. Ijwi rya Amerika ryabajije umunyamategeko mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda utashatse ko dutangaza amazina ye uko abona ubusabe bw'imiryango mpuzamahanga ku kibazo cya Rusesabagina.
Ibyo bakoze birenze no gutanga amasomo, ahubwo ni ugutanga amabwiriza. U Rwanda rero si umunyamuryango w'umuryango umwe bw'u Burayi nk'uko barimo guha amabwiriza polonye. Mu Rwanda ni igihugu kigenga, nta n'ubwo kibarirwa muri sferi ya Union Europeane unegereranyije n'abo baganira n'African Union. Ibyo rero ni muri ya gahunda ya mpatsi ibihugu no gusuzugura ibihugu bito cyangwa ibihugu bikennye bya Afurika. Inkumva nta jambo bafite, nta n'umwanya bafite, kuko ibyo batanga si posisiyo uko babona ibintu, ahubwo ni amabwiriza. Ibihabanye rero nuko ibihugu n'imiryango mpuzamahanga babikwiye gukorana.
Iri tsinda ry'abadepite bari mu Rwanda n'abagize komisiyo ishinzwe iterambere bari mu Rwanda kuva mu ntangiriro y'iki cyumweru, bazanywe no kureba ibikorwa umuryango w'ubumwe bw'i Burayi utera inkunga Leta y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Mu Burundi guhereje ubundi kuwa mbere ku itariki ya mbere y'uku kwezi, ibitaro byigenga byose byazamuye ibiciro ku bintu byose bakorera umurwayi kugera kuri 30%. Bavuga ko byatewe n'uko ibiciro by'ibikoresho bakenera nabyo byazamutse ku isoko mpuzamahanga. Mugenzi wacu Desire Atungimana ukorera mu Rwanda Kigali yaduteguriye inkuru irambuye.
Guhera itariki imwe y'ukwezi kwa 11 abisuzumisha ku muganga bazohora bariha 8,000, bahora bariha 5,000. Abajya ku baganga b'abahinga specialiste bazohora bishura 15,000, bahora bishura 10,000. Muganga Stenda Yizeye arongoye ishyirahamwe ry'ibitaro byigenga amenyesha ko ikintu cyose kizokorerwa umurwayi cyadugijwe ibice 30%, kiretse imiti bagurisha bafatiye uko bayiranguye.
Byavuye ku mvo nyinshi ku byo dukoresha kugira ngo dushobore kuvura, aho tubigurira hose byaraduze. Imvugira kabiri ni aya mahera y'amadovize tutagishobora kuronka, n'ibyo twahora tugurira hanze ngo dushobore kubigura ku giciro kibaye abaye. Hanyuma ikindi kigira gatatu ni uko kuva mu 2010 ibyo biciro ntibyari bwasubire kuduzwa, aricyo gituma uko iminsi igenda niko ibikoresho nabyo nyine bitera biduka.
Muganga Ndayizeye yamenyesha ko iyo ngingo batayifashe kugira bacinyiza abagwayi, ariko ko bashaka kubandanya bavura neza ababitura.
Twihebeye kuvura abagwayi kandi turazi ko bibagoye, natwe uko bitugoye. Hamwe ho ubona iki kidusahiriza nitwe twokora ku neza cyane cyane y'abagwayi. Muri prive niho hari abaspecialiste benshi, niho kandi hari n'ibikoresho bishasha kugira ngo tugumane akanovera. Ibyo dukora ibyo bintu byose tubikura hanze.
Mwishyirahamwe gishinze guha ijambo abagwaye kugira abashikiriza akababakiye SEMABO bamenyesha bobo ko iyo ngingo ari mbi ngo ije gucinyiza abagwaye bishikirizwa na Sylvain Habanabakize avugira SEMABO ahamenyesha ko abagwaye bagiye kugira ibibazo byinshi.
Igaragaje kubiraba ni ikintu kije kuvuna umurwayi mu gihe n'amikoro yarasanzwe ari make. Rero murabona ku bitaro bya leta byari kubitsa n'ibigenda birengerwa aho abarwayi benshi bariko bibukira bagerageza mu mikoro make yabo bakaja mu bitaro by'abikoro twabo. Rero mu gihe abo batubwije uko kanasina mabona ko ari nabo bafise burya bariko baratera baje imbere uravye nk'amafarumasi ibindi bintu byabo byinshi bafise urabona ko abarundi abarwayi ariko arabimukira. Rero mu gihe bigenze uko bumva ko ari ikintu kizoza gusinzikaza umurwayi amagara yiwe akabandanya atira yononekara.
Sylvain Habanabakize amenyesha ko bagiye kwitura leta kugira iyo ngingo ihagarikwe.
Twebwe nko twama tubikora n'umubana yatubavugira dusabe leta irabe ukundi ibyo bintu by'ukuri bavugana leta izo ngwa niko barashira imbere barabukunze leta zitorera umutungira ngo izo bishiro ntibiduke. Rero iki nacyo kibabaje nuko bazafata izo ngingo mu gihe twebwe tigeze tunabazwa umva n'ingingo ziza ziraba umugwayi ariko usanga za kumukandamiza zitaza kumworohereza.
Umunyamabanga ntayegahezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu muganga Jean Baptiste Nzoriranka nkuze amenyesha ko iryo duzwa ry'amafaranga y'abitura ibitaro by'abigenga atavyo bari bazi. Mu butumwa bugufi yahaye ijwi rya Amerika amenyesha ko bagiye kuzovugana n'abarongoye ibyo bitaro kugira barabire hamwe icyatumye iyo ngingo ifatwa igifashe. Desire Hatungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.
Urukiko rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC rwujuje imyaka 20 rwatangirije mu Burundi ibikorwa by'uku kwezi kwa 11. Pierre Claver Niyonkuru ukorera i Kigali mu Rwanda yakurikiranye iyi nkuru.
Itegeko rigenga Sentare Nkuru y'Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko rivuga ko ifise inshingano zo gucungera kw'amategeko agenga umuryango yubahirizwa n'ibihugu bitandatu bigize akareka EAC yashyizweho mu mwaka w'2021. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura mu ntumbero yo gutanguza icese ukwezi kwahariwe guhimbaza imyaka 20 heze iyo sentare ishinzwe ubugirongoye, Nestor Kayobera aturuka mu Burundi arashimikira ku ntambamyi ihari mu gushira mu ngiro ingengo z'iyo sentare.
Ubwambe nuko nkora ivuze nuko sentare kimanza ariko cyakigenda kugukurikira kuri uko gurubanza kwashizwe mu ngiro ariko amasena yo mu bihugu haje gushimanza acagenda mu gihugu acagenda kuraba kuri kera yuko urubanza kwashizwe mu ngiro nubwo ko ariko sentare iwacu yavuze ubuze nuko ishiye urubanza ibihejeje nubwo ko wasinze nibagaruka gushaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushizwe mu ngiro akazurumagaruka garuka ariko kubera yuko iyo sentare y'ibihugu utaweze mungiro ubuhonyanze ibitegeko.
Iyo sentare igizwe n'abacamanza 11, 6 bo mu gisata ca mbere na 5 bo mu gisata c'inyungururizo barungikwa n'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango nk'uko itegeko riyigenga ribitegekanya. Naka na gahaze mu bwigenge bwabo nk'uko binabagugwa n'amashami y'igenga. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika, Maître Vital Nshimirimana arongoye Runani Forsk, umwe mu bashingwamanza baburana imanza imbere y'iyo sentare.
Abacamanza bagenda ngo n'ubuhizi bwabo canke n'ubuhinga canke bagomwe kubera ibyo bamaze na leta barungika bakaza bakurikira inyungu z'amareta. Nk'ubu nk'akarorero iyo sentare isanzwe irongowe n'u Burundi yasanzwe aburanira iyo leta nyene hanyuma gaca asubira kugenda akaba ariwe mu camanza mukuru kandi imanza zimwe yaburanamwo zimwe yakurikirana zitarahera.
Yamara ubuyobozi bw'iyo sentare burahumuriza ko ata mukuru w'igihugu atari igitsure abacamanza b'iyo sentare ifise icicaro i Arusha muri Tanzania.
Nta nzira iri kuyaca sentare iri kuyakora kandi imanza zayo ata musirikano nta muntu nta gitsure. Nubwo uko muyungururizo abacamanza ni 5 bapfa mu 5 cyangwa n'ukuntu umucamanza w'Umurundi hagira umuntu amahagara wa kangu ngo tubaza gushyo ibyo ntibinashoboka. Ariko nzi kuvuga kuti ni byiza ko abene gihugu bamenya sentare yabo kandi bakamenya ubasha ifise ko hari abantu bazi ko abantu bashwaniye ni barabara aho kuza muri sentare ngaha y'intango ya Rohero acatwara ubaza ya Arusha kugira imanza mwe zimwe cyangwa umushora maguru izuba zirajahariya
igisata cya kiriro gimanza kimenyesha ko imanza zirenga majana 5 arizo zimaze kwakirwa niyo sentare mu myaka 20 imaze 60 muri zo zavuye mu Burundi mu gihe zirenga igice zavuye muri Tanzania muri zo harimo iza mashami yigenga mu Burundi anenga ko zitaburanishijwe neza bitumwe no kutigenga ku yo sentare ni nk'ugwerekeye kiringo cha 3 canya kwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hame n'ugwerekeye ifotwa rya mashami 5 yigenga muri cyo gihugu kugwa mbere ingengo ya sentare yavuze ko itinjirira sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro mu ngingo yafashe irekurira president Nkurunziza kwitoza mu mwaka w'2015 ni mu gihugu akabiri ukiri mwiyungururizo umunyamategeko Vitane Shimirimana atwara rimwe muri ayo mashyamo yafuswe yagirizwa kuja mu migumuko mu mwaka w'2015
ibyo rero urumva yuko harimo agahaze bikerekana yuko sentare iri kirasubira inyuma kandi akunda gahombo gakomeye cyane haba ku banyagihugu haba ku mashyirahamwe haba no kubatwara ubwabo kuko ubundi munsi nabo nyene bazoshobora gukenera iyo sentare hanyuma bayiture nibasanga icumbagira nabo nyene ntizoheza bibatunganiriza
kuva kuri uyu wa kane gushika mu mpera z'uko kwezi kw'11 abacamanza bagize ibisata byose sentare bazoburanya imanza bari i Bujumbura nibikogwa byatanguriwe n'inama rukokoma ihuza abegwa n'ikibazo c'ubutungane mu karere baturuka mu bisata n'amareta agize ibihugu bitandatu by'umuryango wa EAC arivyo u Burundi u Rwanda Tanzania Kenya Uganda na Sudani y'Epfo basigura ko intumbero ari ukwegereza ubutungane abanyagihugu kuko ico gikogwa co kuburanisha imanza kizoja kirarangurirwa no mu bindi bihugu bigize EAC Pierre Nkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
muri Republika ya Demokrasia ya Kongo Inteko Ishinga Amategeko yongereye igihe cy'abaguverineri ba gisirikari b'intara za Ituri na Kivu ya Ruguru ariko abaturage bo bavuga ko aba bategetsi bananiwe kugarura amahoro n'umutekano muri ziriya ntara rero ebyiri Ituri na Kivu ya Ruguru nibyo umunyamakuru wacu Aria Sanka Darius atubwira
Aba generali Constant Ndima na Johnny Lubo ya Kashama bahawe inshingano zo kuyobora intara za Ituri na Kivu ya Ruguru mu kwezi wa gatanu icyo gihe abatuye izo ntara ebyiri bari bafite icyizere ko amahoro n'ituze bigiye kugaruka mu ntara zabo nyuma y'amezi arenga atanu abaturage barasa nk'abateye icyizere ko ntacyo babona cyahindutse uretse mu miji Mario Ngavo ni umwe mu bahagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya Ruguru
La situation est presque la même.
Avec les nous avons vu byahindutse ijana ku ijana mu mijyi mikuru akazi kari gukorwa buhoro buhoro umutekano uri kugaruka ariko ntabwo bihagije
ku bacuruzi n'abandi batuye mu turere tudahora turimo imirwano bigaragara ko bashyigikira icyemezo cyo guha izo ntara abayobozi b'abasirikare furabati ni umucuruzi kazi ashima ko ibikorwa by'abasirikare bahohoteraga abaturage byaragabanutse
Kuhusu kwanza etade siege tunafikiri
kwa dushimi imana kubera akazi abasirikare bari gukora kuva bagera hano ikize byaragaruye ahubwo turasaba yuko bakumame na
depite ayo bangira safari nshuti watoye Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru ahakunzwe kuvugwa cyane ikibazo cy'umutekano muke asanga kuba abo bayobozi bongerewe igihe ntacyo bitwaye afite n'inama agira guverinoma
uko tumo kugenda ntabwo etade siege izagira kushinganwa yazo kandi twebwe dushaka yuko igira kushinganwa yazo ako dufite ibintu bifatika dukurikije natwe ubushobozi kweri dufite n'ingabo zacu ngo abikono twakora kwanza ingufu dufite bazishyira mu materitwari afite ibibazo bikomeye na Beni muri Nord Kivu na Irumu muri Ituri nyuma twabirangiza akajya ayahandi hantu za Masisi ntabwo ingabo dufite n'ibikoresho byazo byabyemerera kugira ngo bakore operasiyo mu provinsi yose no provinsi ya Ndayo nini ifite amashamba imihanda ntabwo zimeze neza kuburyo kujya gukora operasiyo hose byagusaba ingufu nyinshi n'amafaranga menshi tutari twabona none aho kugira ngo dukore gahunda tuzi ko ntabwo dufite ubushobozi bwayo byiza ni uko twareba ahubwo kije ubushobozi dufite turangize ahantu hamwe nyuma twimuke ahandi
Igicemezo cyo kongera igihe abo basirikare bakuru cyo kuyobora inaza Ituri na Kivu ya ruguru ntabwo cyashyigikiwe n'abadepite benshi baziturukamo, dore ko bafashe icyemezo cyo gusohoka mu nteko ubwo cyarimo gitorwa. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Shuti zacu, aya makuru yo muri aka kanya na ha ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, umugoroba w'amahoro, murakarama.